Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 17 nzero nshuti namwe bagenzi mwashimiye gukurikira radio Inzamba agateka kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mudukurikira muherereye ndiryasango rya makuru mu Kirundi tugira tubashikirize aza kubagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Haravugwa ibibazo n'ibijanye n'ubwinshi bw'abanyeshuri mu mashure yo muri commune Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura hamwe n'ikena ry'ibikoresho je navyo bigatuma umwimbu ku banyeshure ucoba muke cane. Imyidogo ni myinshi mu bakozi b'amashirahamwe atatu akorera akazi ko gutomboza mu mikino hakoreshejwe amafaranga. Abakozi bavuga ko bariko bararenganywa biturutse yuko ayo mashirahamwe amaze amezi ane yugaye, abo bakozi nabo ntibaronke agashahara kabo. Bagatangazwa n'uko hari amashirahamwe bakora bimwe yoyo abandanya akora ukuri kwamye. Bahawe amasaha atarenga 24 ngo babe bavuye mu gisagara ca commune Gasogwe mu ntara Muyinga ngo basubire iyo baje bava. Abosabandi n'abakongomani n'ubwo kugabanya murenga barenga 25 bazwi ko ari impunzi ziva mu ikambi ya Kinama iri muri iyo commune ya Gasogwe. Iyo ngo ikaba yafashwe n'abajejwe intwaro ku rwego rw'intara. Aya nayo ni mukanya cyangwa bagira ko idonido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa no makuru tuyahere mu gisata kijanye n'indero igwirirana ry'abanyeshure. Ukubura ibikoresho mfasha nyigisho ni bimwe mu bihandi gisata cindero muri commune Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Inkurikizi ngo ni umwimbu muke wibonekeza amashure kuko abigisha bibagora gukurikirana abana mu gihe ishuri rimwe rishobora kurenza abana 150. Basaba abarongoye indero kuba kugabanya ubwinshi bw'abanyeshure mu kugwiza ibirasi no kongereza ibikoresho mfasha nyigisho harimwo ibitabo kuko kimwe ugishobora gusangirwa n'abana 4 canke 5. Alexandrine Kez.
Abigisha bavuga ko kwigisha abana barenga 150 bibaruhisha kandi ko badashobora kubakurikirana neza. Ivyo bitigiri vy'umurengera bituma abigisha biyorohereza mu gutora ibibazo byoroshe gukosora. Ivyo bikagira ingaruka kuko inyigisho atakana vera ziba zigifise. Umwe mu bigisha akongera akaba n'umuvyeyi aravuga ingene vyifashe.
Ejeje ndabivuga nk'umurezi nkongera nkaba n'umuvyeyi arahereye mu mashuri atandukanye yo muri ino komine. Ino minsi rero amanama ariko araba tarehe no pedagogike, amanama y'abigisha, amanama y'abavyeyi. Mujye wihweza rero harimo umwimbu abanyeshuri baronse mu gice cya mbere. Ikibonekeza ni uko mu mashuri na menshi umwimbu wagenze nabi cyane. Wagenze nabi mu bisata bitandukanye. Mu bituma rero nyamukuru ruba bigaruka muri ayo mashuri. Ikizu bwa mbere ni ibitigiri by'umurengera usanga mu masomero. Nashobora gusanga ikirasi kimwe kirimo abanyeshuri bashika 150. Ukumva ko atakanuvera gaheza ngo kabe mu nyigisho. Abana ntibaheza ngo bige neza. Umwigisha nawe ntaheza ngo aronke ingene abakurikirana. N'utubazo mu kudutanga, bamwe bamwe usanga biyorohereza kugira biborohere gukosora.
Iyindi ngorane ituma inyigisho zitakanuvera ni ukubura ibikoresho mfashanyigisho. Nk'akarorero igitabo kimwe gisangira abanyeshuri 4 canke 5. Basaba abajejwe indero gukemura ibyo bibazo ku neza y'ugwaruka n'igihugu.
Ingira kabiri ni ubukene bw'ibikoresho mfashanyigisho. Ntanu mvuga nk'ibitabo ku mashuri menshi yo muri ino komine haribonekeza ubukene bw'ibitabo. Aho usanga ku mashuri amwe amwe abanyeshuri bane cyane batanu basangira igitabo kimwe. Ndiheza ngo bibohere rero hageze gukora imyimenyerezo. Kamusanze noze ko amashuri menshi yahebutsumbura abanyeshuri biga bataha. Igitabo rero cya gitanu umunyeshuri umwe yaciyanditse ko abandi bacabura ingene bategura iyo myimenyerezo. Icyo dusaba rero ubuyobozi bw'indero muri Ntahangwa mbere na DPEI eka n'abandi bajejwe inyigisho ni uko barabe ingene bagwizirira hasi muri ayo mashuri, kubwira ayo mashuri arimo abanyeshuri benshi barazi ko bugabanuka. Igira kabiri ni uko ubutegetsi bworonka bworonsa amashuri ibyo bikoresho mfashanyigisho kuko bitabonetse n'ubundi umwimbu uzaguma ubera nabi.
Uruganda rw'amakuru rwa Radio Inzamba Gateka Kawe ntituraronka urongoye indero muri komine Ntahangwa kugira ngo agire ico avuze kuco bakiriko kirakogwa mu ntumbero yo gutorera inyishu ibyo bibazo.
Abakozi b'amashirahamwe atatu yo gutomboza mu nkino zitandukanye bakoresheje amafaranga bavuga yuko bariko bararenganywa iby'agashinyaguro. Ayo mashirahamwe amaze amezi ane yugawe, icyo gihe cyose bakaba badahembwa, ariko bagatangazwa no kubona hari ayandi mashirahamwe bakora bimwe yo yemerewe gukora, bagatinya ko bohogwa ko aba batwara ari abanyamahanga bagira banyagwe utwabo. Bonfisi Nyongere:
Abakozi bavuga ko byose byatanguye mu kwezi kwa gitugutu mu mwaka uheze, aho umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu yugaza amashirahamwe yo gutomboza mu mikino bamwe bita betting, avuga ko ari ubusuma kandi ko hajamo n'abana kandi amategeko abibuza. Mu nyuma ngo ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu n'ubwo budandaje bubemera ko agiye gushyirwaho amategeko mashasha ayo mashirahamwe azohora agendera ko, ariko rero icabatanga aje nuko haciye iminsi mike bagiye babona amashirahamwe abiri ariyo 1xbet na Ridiardic yugurura imiryango, ariko yabo yo Kingsbet, Sport for Africa na Bubet yo aguma yugaye. Kugeza ubu rero ngo baguma babwira ngo barindire mu gihe hari abariko barakora ibishoboka kugira bigarurire ayo mashirahamwe yugawe. Aho cyane cyane bavuga uwitwa Christ nawe yahawe impusha zibiri zo gukora nk'uko umwe muri abo bakozi bidoga abivuga.
Matoze nyine nk'uruhuru nuko y'amashirahamwe azobacije gukontrola haba harimo ukuboko k'usanga ofise mu lisansi. Haravugwa cyane yuko yoba ari Krisi usanga ofise na lisansi ikwiye akora ko One Expert akaba afise n'indi lisansi, afise lisansi zibiri. Uwo muntu akaba ari we muntu muri iyi minsi ashizemo ukuboko cyane asa nk'ushaka kubyifatira byose.
Abakozi nyene bavuga ko ayo mashirahamwe yose uko ari atatu ari ayo abanyamahanga, bakavuga ko intumbero ari uko rero yegukira Abarundi uhereye kuri iryo rya Kristo, bakabona ko iyo ngendo ituma abanyamitahe b'abanyamahanga bagira ubwoba bwo kuzana imitahe yabo mu Burundi batinya kunyagwa. Abakozi bakabazwa n'uruhombo leta ihagirira kuri bo ngo bariko barakandamizwa n'akagwi k'abantu bikunda. Ayo mashirahamwe uko ari atatu akaba yaratunze imiryango irenga amajana atatu nk'uko abo bakozi bavyemeza. Uruganda rwa Radio Inzamba Gateka Kawe rwagerageje guhamagara no kwandikira ibibazo kuri ayo makenga Marie Chantal Nijimbere mu mushikiranganji w'ubudandaje, ariko ntiyitavye kandi ntiyishuye no ku butumwa twamwandikiye.
Tutandukire gisata kijanye n'imigenderanire ingingo yafashwe na leta y'Uburundi yo kugara imipaka Uburundi buhana n'igihugu cy'u Rwanda. Unana kimwe bifashe Uburundi n'abarundi ahubwo ngo iyo ngingo yatumye n'ibyaho habihubuka. Ibi biri mu rwandiko umuhari map Burundi Buhire warungikiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye Emery Pacifique Giraneza. Umukuru wa map Burundi Buhire avuga yuko atamvu nimwe yari yotuma Uburundi bwugara iyo mipaka itunze Abarundi benshi n'Abanyarwanda basanzwe bafitaniye imigenderanire myiza. Emery Pacifique Igiraneza:
Ahanini ikiturajishinga nuko uwo mupaka uje gusongera isibe mu bijanye n'ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi. Dusanzwe tuzi neza yuko bwifashe nabi cyane, aho ubukene burenze urugero abanyagihugu b'abarundi muvuganye bose bakubwira yuko ubukene bubarembeje, hanyuma ugacufata umupaka bamwe muri aba banyagihugu bikora ko kugira ngo barondere ico rirenza ukawugara. Ibi rero tubona yuko ari ingingo mbi. Ikindi naco nuko tuzi yuko uwo mupaka iyo wuguruye uzanira aya mahera na leta y'u Burundi n'igihugu cy'u Burundi, haraza abamukerarugendo bavuye muri ico gihugu cy'u Rwanda nabahaje kubera arico kironka bamukerarugendo benshi ugeranije n'u Burundi, bagaca bashaka no kuza i Burundi kandi bakoresheje uwo mupaka nyene. Kandi turazi nuko hariho n'abarundi benshi bakenera igihugu cy'u Rwanda, cyane cyane abaja kwivuza. Turazi yuko nkuko mubizi Corridor Nord, inzira yo kuzana ibidandazwa ivuye mu buraruko ica muri ico gihugu nyene. Hanyuma murazi kandi yuko igihugu cy'u Rwanda hamwe n'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Congo biri mu ishyirahamwe bisangiye CPGL, ariko biri no mu yandi mashyirahamwe mu karere. Aho hose hakaba hariho imyumvikano yuko ibyo bihugu byobandanya imipaka yabyo iri nyabagendwa ku neza y'ubutunzi mbere no ku neza y'umutekano y'ibi bihugu byose.
Umukuru wa MAP Burundi abonako ingingo yafashwe na leta y'u Burundi yo kugara imipaka yafashwe gihuti-huti, kuko hasanzwe hariho n'amasezerano yatewe igikumu n'ibyo bihugu uko ari bibiri kubijanye n'uruja n'uruza rw'abantu. Pacifique igira neza akabona yo hari kubanza kuba ibiganiro hagati n'intumwa z'ibihugu uko ari bibiri n'ubugene dukurikire. Emery Pacifique igira neza n'umukuru umuhari MAP Burundi Buhire.
Nkuko mubizi umuhari MAP Burundi Buhire wamana ntajyo ushira imbere ineza y'abarundi bose, kandi tukifuza intwaro ifata ingingo zibereye na ntajyo twama dushira ahabona amakosa akozwe n'ubutegetsi, cyane cyane iyo ari amakosa aje gucinyiza no kwica abanyagihugu. Rero tubona yuko iryo yugagwa ry'umupaka ritari rikenewe, tugasaba umukuru w'igihugu gufata ingingo irihindura kugira ngo uwo mupaka wugurukwe. Mbere dusaba uwo mukuru w'igihugu yuko yo nirukana canke agasaba umushikiranganje yatanze iryo tangazo gutanga imihoho, kuko umushikiranganje yakoresheje imvugo mbi, imvugo itarimwo ubwigenge bwa diplomasi, imvugo ubona yuko itari kwiye gukoreshwa n'umuntu yitwa yuko ahagarariye leta. Kubw'ibyo tugasaba yuko kubera ico ceyi yateye u Burundi nawe nyene yotanga imihoho.
Yari Emery Pacifique Giraneza umukuru umuhari MAP Burundi Buhire. Mukanya duca tubandanya ano makuru tumanze tumira mate.
Inzamba
tubandanyiriza makuru twabateguriye mu gisata c'impunzi. Abakongomani barenga 25 mu bwoko bw'abanyamurenge nka bose bagizwe n'impunzi zivuze ko ziba mu ikambi ya Kinama muri komine Gasogwe mu ntara Muyinga nibo baraye basabwe kuva muri ico gihugu mu kiringo c'amasaha 28 bagasubira iyo baje bava, nkuko amakuru ava mu ntwaro avyemeza. Iyo mwikaba yafashwe n'abajejwe intwaro urwego rw'intara inyuma y'umukwabu wagizwe ku munsi wejo n'igipolisi gifatikanije n'intwaro Pierre Gahungu.
Muri uwo mukwabu wo kumenya abanyamahanga baba ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga watunganijwe ku munsi wejo n'abajeje intwaro bafatikanije n'igipolisi, haharuwe abarenga 40 muri bo 27 n'abakongomani bo mu bwoko bw'abanyamurenge, bakaba ataburenganzira bari bafise bwo kuba muri ico gisagara nk'uko bimenyeshwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa komine Muyinga Jumayine Badende. Abo 27 bakaba bahawe ikiringo c'amasaha 28 ngo babe basubiye iyo baje bava, kuko ataruhusha basavye mu kuza kuhaba. Abasigaye benshi akaba ari abahindi bahabaye imyaka myinshi mbere banahavukiye, abo bakaba batakoma kumwe. umunyamabanga nshingwabikorwa wa komine Muyinga Tumaine Badende akavuga ko nka bose abo bakongomani baje aho mu gisagara ca Muyinga baje gupagasa abandi bakahimukira atari uruhusha basavye. Ibikorwa bene ivyo vyo gusuzuma abanyamahanga baba ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga bikaba bitari biherutse, bamwe n'abandi bakavuga ko bifitanye isano n'ingingo leta y'u Burundi iherutse gufata kuva ku wa kane w'indwi iheze yo kugara imbibe zo ku butaka u Burundi buhana n'igihugu c'u Rwanda no kwirukana abanyarwanda baba mu gihugu.
Arakoze Pierre Gahungu shirahamwe ry'abahanira hagati y'akazi na muntu makambi y'impunzi CBDH Vicar ratabariza impunzi ziba mu gihugu cya Tanzania ko hari umugwi ukorera iperereza ry'u Burundi warungitswe makambi y'impunzi muri Tanzania kugira ngo bigire impunzi. Intumbero ngo ni uyo gufata abo bita ko batavuga rumwe na leta ya Gitega babanje kubagiriza yuko bakorana n'umuhari ugwana Red Tabara kugira ngo bace batahukana mu gihugu. Muri iryo shyirahamwe baributsa amabi nkayo yakoze mu mwaka wa 2020 ari impunzi nyinshi zanyurujwe izindi zijanwa i Bujumbura n'abakozi biperereza aho nyanzwe amategeko. Jean Bosco Vyizigiro ajeje kumenyesha makuru muri CBDH VK ahamagarira leta kuva abanura niyo ngendo yo kubandanya batoteza impunzi nyabuna batutira gutorera inyishu ibibazo biri mu Burundi kugira ngo izo mpunzi zitahe zidegembya. Kurikira Jean Bosco Vyizigiro akaba ari umu ajejwe kumenyesha makuru muri CBDH VK.
Muri CBDH VK twashaka gusaba ngo iyo ngendo yugu hohotera impunzi babyagiriza ibintu nabiriya ihagarare, ariko tunibutsa amakungu n'amashyirahamwe mpuzamakungu kwibi atari ubwa mbere bibaye. Ababyibuka neza mu myaka ishize cyane cyane mu mwaka w'2020 twaravuze kuri ibi kandi amashyirahamwe mpuzamakungu yagize amatohoza asanga ibyo turi kuvuga nibyo. Ariko nubwo twabivuze ntibyabujije ko bafata impunzi bakazitahana bakazihohotera bakazifunga, mbere zimwe muri zo zarekuwe nyuma y'imyaka itatu izindi zaburi birengero nk'uko dukunze kubivuga. Twashaka gufata umwanya ngo dusabe leta y'u Burundi kureka guhohotera abana bayo ahubwo ikore ibishoboka ngo bibaye byiza batahe mu gihugu cyabo. Dusaba leta ya Tanzania kureka guhohotera abayihungiyeho no kureka guha amahigwe abashaka guhohotera ababahungiyeko. Tuboneyeho no gusaba amakungu gukora amatohoza kuri ibi turi kuvuga nibasanga ari byo bafatanye n'ibihugu bahungiyemo bahagarike iyi ngendo idahesha icyubahiro ibihugu byasinye amasezerano mpuzamakungu arabana n'impunzi.
Yari Jean Bosco Vyizigiro akabajeje kumenyesha makuru muri CBDH Vicar. Mu kurangiza amakuru twabateguriye tubabwire ayerekeye inkino ku munsi ugira kane w'ihiganwa ry'igikombe cya Afrika kigira 34 inkino ziriko zibera mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Kuri wa kabiri igihugu cya Tunisia cyatsinzwe na Namibia ugitsindo kimwe ku busa. Namibia mbere abakunzi b'inkino bakabona ko ari umugwi woroshe kurusha iyindi migwi yose yo mu muce wa E. Muri uwo muce wa E nyene Mali yatsinze bitagoranye igihugu cya Afrika y'Epfo ibitsindo bibiri ku busa, gutyo mbere umugwi wa Mali ukaba waciye uja ku isonga muri uwo mugwi wa E. Ibitsindo vya Mali bikaba byatsinzwe na Traore be na Sinayoko. Mukamenya ko Mali imaze gushika mu nkino z'igice cya kabiri gishira icya nyuma muri imwe n'izo nkino inshuro zitandatu, ikaba yongeye ishike mu rukino rwa nyuma inshuro imwe. Mu muce D naho kuri uyu wa kabiri nyine Burkina Faso yatsinze bigoranye Moritani kimwe ku busa. Igitsindo cya Burkina Faso kikaba cyabonetse mu mwanya w'agasunuzo kuri penalti yatewe n'umukinnyi Bertrand Traore. Ninga duce dusozerera ano makuru twabateguriye mwakoze mwe bimwese mwahisemo radio Inzamba agateka kawe na utaha.